ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Kuri Facebook turi kuri radio yacu, naho site yacu ni w3 radio yacu voa.com. Mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Hano muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fidel Niyongabo, ndabahaye ikaze nanjye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Ishami ry'ishyirahamwe ondivijejwe amagara y'abantu OMS risaba ibihugu bitanu bibanyi bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kurushirizaho gukorera hamwe mu gikorwa cyo kwirinda ikiza cya Ebola kiyadukije muri icyo gihugu.
Twebwe mu buzima bihugu twatumiye byose byaje, ntabwo ari inama politike ni inama technique, ku buryo ngira ngo igihugu gifitemo inyungu muri iyi nama. Nubwo haba ibindi bibazo bya politike, ariko udukoko ntabwo twitaye kuri iyo politike, turambuka rwose.
Uwo ni Andre Rusanganwa, umukozi w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ashinzwe kurwanya indwara z'ibiza, avuga ku kamaro k'ibihugu by'akarere gukorera hamwe mu guhangana n'indwara ya Ebola. Itegeko rya Perezida w'u Burundi rishyiraho abagize urwego sense rujejwe gucungira kugenda ibinyamakuru bikora mu Burundi ryasinywe ku wa gatatu w'indwi iheze itariki 15 z'uku kwezi, ryahinduwe inyuma y'iminsi itandatu gusa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ahamagarira Abarundi kutagurisha amatongo ku banyamahanga muri Antunga. Incamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagumije General Celestin Mulumba mu mabanga y'umukuru w'igisirikare cy'igihugu yagenywe n'uwo yasubiriye Joseph Kabila mu mwaka w'ibihumbi 2018.
Umuryango w'abibumbye urasaba abanyapolitike kutajenjeka mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya Ebola.
Abashinga amateka muri Afrika y'Epfo basubiye gutora uno musi wa gatatu Cyril Ramaphosa mu mabanga y'umukuru w'igihugu, n'indwi inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi yahindutse utsinze amatora y'abashinga amateka.
Perezida Ali Bongo wa Gabon yirukanye ku mirimo vice perezida hamwe na minisitiri ushinzwe amashyamba muri leta ye. Baraziriki ni muri aya makuru tubararikira gukurikirana hano ku Ijwi rya Amerika. Ntimujye kure, ni mu kanya.
Idonidori y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, perezida waho Felix Tshisekedi yagumije General Celestin Mulumba mu mabanga y'umukuru w'igisirikare cy'igihugu yagenywe n'uwo yasubiriye Joseph Kabila mu mwaka w'ibihumbi 2018. Tshisekedi yagenye Cardinal Gerard Mulumba avukana na se wiwe Etienne Tshisekedi mu mabanga yo kuba ajejwe imirimo yo mu ngoro yiwe. Mulumba afise kibanza kiri ku rwego rw'umushikiranganje ivya president Tshisekedi bisohoye mu itegeko ryasomwe no musi wa gatatu kuri televiziyo ya leta. Igenwa rya Cardinal Gerard Mulumba ribaye gatoyi nyuma ko bitangajwe ku kiziga cha Etienne Tshisekedi kizotahukanwa kandi ko ishingurwa ryiwe rizobera ikinshasa hagati y'itariki 30 izuku kwezi kwa gatanu n'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Kiziga ciwe cari kimaze imyaka irenga ibiri mu Bubiligi kubera kutumvikana n'intwaro ya president Joseph Kabila ku vyerekeye ishingurwa ryiwe. Etienne Tshisekedi yitavye imana i Bruxelles mu Bubiligi itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2017.
Itsinda ry'impuguke z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ziravuga ko hakwiriye gufatwa ingamba zikomeye zo kurwanya icyorezo cy'indwara Ebola gikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyegeranyo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kirerekana ko abantu 1,738 aribo bamaze kwandura indwara ya Ebola muri Kongo. Muri abo 1,218 bahitanywe nayo. Minisitiri w'ubuzima wa Kongo Oli Olunga Kalenga ya yigereranije n'inyamaswa y'inzaduka ifite imitwe myinshi, avuga ko hakenewe kuvugururwa mu buryo buhoraho bigendanye n'uburyo bwo kurinda kwirinda no kuvura ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuyirwanya. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku rwego rwa Afrika, Matsidiso Moeti, haravuga ko ubwiyongere bw'indwara ya Ebola buteye inkeke kandi bishoboka cyane ko iyo ndwara ishobora kurenga imipaka ya Congo.
Naho muri Somalia, umuvugizi w'igipolisi cya leta Mohamed Hussein yatangaje ko bombe yari yatezwe mu modoka n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab yaturitse ihitana abantu batandatu ku murwa mukuru wa Somalia, Mogadishu, uno munsi wa gatatu. Mohamed Hussein yatangaje ko benshi mu bapfuye ari abasirikare, abantu barenga 13 bakomeretse. Umugwi Al-Shabab witiriye ico gitero, uwo mugwi uvuga ko ico gitero cyari kigenewe imodoka zari zitwaye abategetsi ba leta. Bombe yari yatezwe mu modoka yaturikiye hafi ya bariyeri hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu ku murwa mukuru Mogadishu. Ni mu gihe abasirikare bariko basuzuma imodoka ku ibarabara rikuru riri hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Umugwi Al-Shabab uragira kenshi ibitero vy'amabombe hafi y'ikibanza kirimwo ingoro y'umukuru w'igihugu.
Perezida Ali Bongo wa Gabon yirukanye ku mirimo vice perezida hamwe na ministre ushinzwe amashyamba muri leta ye. Ibyo byabaye nyuma y'ibura rya kontineri zuzuye ibiti byo mu bwoko bwa Kevazingo zari zafashwe zipakirwa mu buryo bw'amagendo. Itangazo ribirukana ntirisobanura impamvu yabyo, ariko ryavuze ko ibirebana n'amashyamba bigiye kuba bicunzwe na ministri w'intebe. Perezida Bongo yari yavuze ko atazarebera izuba uwo ari we wese watahurwaho ibura rya za kontineri 392 z'ibiti zari zafatiwe ku cyambu cya Owendo mu kwa kabiri no mu kwa gatatu. Abashinwa babiri bafatiwe muri icyo gikorwa nabo batawe muri yombi mu cyumweru gishize. Dieudonné Louemo ukuriye ubuyobozi bwa gasutamo muri Gabo nawe yatawe muri yombi. Ubuyobozi bwavuze ko kontineri zigera kuri 200 arizo zimaze kuboneka.
Wandanya kumviriza makuru yo hirya no hino mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Abashinga amateka mu gihugu cya Afrika y'Epfo basubiye gutora uno munsi wa gatatu Cyril Ramaphosa mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ni indwi zibiri nyuma y'uko umugambi uri ku butegetsi ANC utsinze amatora y'abashinga amateka. Ramaphosa yatowe icese kuba perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo, niwe wenyine yagenywe n'abashinga amateka mu gisagara cya Cape Town. Abashinga amateka bo mu mugambi ANC watsindiye ibibanza 230 ku bibanza 400 mu nama ashinga amateka mu matora yabaye ku itariki 8 y'uku kwezi kwa gatanu. Batoye Cyril Ramaphosa mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu ikoraniro rya mbere ry'inama ashinga amateka inyuma y'amatora yo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Mugambi ANC watsinze amatora y'abashinga amateka na 57 n'ibice 5% by'amajwi. Ramaphosa azorahira ku munsi wa gatandatu w'iyindwi, bikaba vyitezwe ko agena icegera c'umukuru w'igihugu na leta yiwe mu mpera z'iyindwi. Ku bw'ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'1996 muri Afrika y'Epfo, abanyagihugu batora umugambwe utsinze amatora ukagena abaja mu nama nshingamateka batora umukuru w'igihugu.
Perezida wa Indonesia Joko Widodo aravuga ko atazihanganira umuntu wese ubangamira inzira ya demokrasi mu gihugu cye. Arabivuga nyuma y'imvururu zabaye hagati ya polisi n'abashyigikiye Prabowo Subianto, umujenerali uhakanye ibyavuye mu matora aheruka gutsindwa. Umuyobozi w'umurwa mukuru Jakarta haravuga ko abantu batandatu bapfuye, abandi 200 bagakomerekera mu mvururu zabaye uyu munsi. Abategetsi baravuga ko abigaragambya banze gutandukanya na igihe igipolisi cyari kirimo kibingingira kudateza imvururu mu kwezi cyita ukwera kw'igisibo cya Ramadan. Radijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mujye no kuri site yacu wa3 radio yacu voa.com mukurikira amakuru mu kanya turajya mu karere. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho kuri uyu wa gatatu Colonel Tom Byabagamba wahoze kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame na General Frank Rusagara bagejejwe imbere y'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire. Barasaba kurekurwa by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Ubushinjacyaha bwo burasanga ibyo nta shingiro bifite. burabarega ibyaha byo gukwiza nkana ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Ibyaha byose barabihakana. Eric Bagira Ubusa yari mu rukiko.
Koloneli Tom Byabagambo wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame yagejejwe mu rukiko ari mu mpuzankano n'impeta bya gisirikare. Muramuwe retired Brigadier General Frank Rusagara n'uwahoze ari umushoferi we, retired Sergeant Francois Kabayiza bari mu mpuzankano z'icyatsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragara. Ubitegereje bose basomamo intege nkeya. Ufatiye ku rugwiro bagiranaga n'abavandimwe babo biboneka ko bakumburanye. Nkaho General Rusagara yabajije umwe mu bavandimwe n'amarangamutima menshi, abanje guseka ati yo wabaye umugore, agira ati gira abana. Ubushinjacyaha bwa gisirikare nibwo bwatangiranye ijambo busobanura inzitizi zabwo zo kutakira ubujurire bw'abaregwa. Kapiteni Faustin Nzakamwita ubashinja aravuga ko babutanze mu mitagi, avuga ko bagikatirwa ibihano bavugiye mu rukiko ko bajuriye gusa batinda gutanga imyanzuro y'ubujurire umwaka urihirika. Koloneli Byabagamba ati mu kuburana niyo umuntu adafite ikintu gifatika agomba kugishakisha ngo atagenda afite avuze. Ati impamvu twarazitanze kuko twavuze ko tutemeranya n'icyemezo cy'urukiko. Abaregwa bose bavuga ko batari butanga impamvu z'ubujurire mu nyandiko batarahabwa kopi y'imikirize y'urubanza. Maitre Valerie Gakunzi wunganira Koloneli Tom Byabagamba akavuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta shingiro bufite. Ati sinzi niba bisaba kwambara rinete zimeze gute ngo babone ko twajuriye. Yavuze ko yunganira yashyizweho amananiza yo kugura kopi y'imikirize y'urubanza kandi ngo afunzwe mu gihe amagarama y'urubanza yose yagombye guhama mu isanduku ya leta, agasanga kuvuga ko ubujurire bwaba ari impitagihe ubwabyo bitangaje. General Rusagara afashe ijambo ati naje hano nshaka ubutabera, ubutabera ndabukeneye. Kwirengagiza ko maze imyaka itanu mfunzwe binyuranije n'amategeko n'ikibazo mu gihugu cyanjye nakoreye. Uretse inzitizi y'ubushinjacyaha, abaregwa nabo batanze inzitizi zisaba ko bafungurwa by'agateganyo. Uwunganira mu mategeko Koloneli Tom Byabagamba yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko arikurikirana urubanza ryabarigeze hose, uregwa ashobora gusaba kurekurwa by'agateganyo ku byaha byose. Maitre Gakunza avuga ko yunganira agiye kumara imyaka itanu afungiwe mu kato kandi ahantu hatazwi binyuranije n'amategeko na gereza ya gisirikare ya Murindi Koloneli Byabagamba yagombye kuba afungiwemo. Aravuga ko byamuviriyemo kurwara umugongo. Maitre Gakunza agasanga uburyo bwiza bwo guhagarika ko kato ari ukumurekura by'agateganyo akabona n'uko ajya kwivuza. Koloneli Byabagamba yavuze ko afungiwe mu kato kuva yatabwa muri yombi ati sinkene y'uwo ndarana nawe ariko gereza mfungiwemo bayisubiyemo barayubaka bundi bushya. Ati ntawe nshobora guhura nawe uretse umwana unzanira ibiryo, mu gihe abahanga bagaragaza ko akato gafite ingaruka kuruta kunywa itabi. Ati imyaka igiye kuba itatu umuryango wanjye n'umwunganizi wanjye batiyemereye kunsura. Imvugo zakunze kuzamura amarangamutima ya hato na hato mu rukiko, bamwe bakimyoza. Agasanga izo mpamvu zihagije zikwiye kandi zumvikana ngo afungurwe by'agateganyo. Yabwiye urukiko ati ubutabera ntibwabaho bwonyine, bugomba no kugaragara ko bwabayeho. Avuga ko yiteguye kubahiriza ibyo yategeye ku igihe yaramuka arekuwe by'agateganyo. Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira General Rusagara nawe avuga ko yakunze kumusura bakamumwima kandi ko afunzwe binyuranije n'amategeko. Yavuze ko General Rusagara atoroherezwa kandi arwaye. General Frank Rusagara wakunze kuzamura amarangamutima bishingiye ku buryo afunzwemo nk'uko abivuga. Mu byo aregwa harimo aho ngo yavugaga ko u Rwanda ari police state, bisobanuye ko u Rwanda ruhoze ijisho ku muturage. Kuri General Rusagara biteye isoni kuko ngo n'abamurega bemeza ko aho yagendaga hose bamuhozagaho ijisho. Ati mfungiwe mu nzu yanjye nyine, simvuga kamera zindi hejuru hirya no hino. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yamusabye kutava mu mbibi z'ikiburanwa, maze General Rusagara musubiza ko atagiterwa ubwoba yawutewe bihagije. Yavuze ko bibabaje kuba aterwa n'uburoko kuvuga uburwayi bwe mu ruhame kandi ari ubuzima bwe bwite. Ati RDF imfashe gutya ibyikora si byo Perezida Kagame avuga. Yumvikanye agira ati abatoya bandinda nibo bambwira ngo ariko afande namwe mwajyaga mubikora atoya si ibintu by'i Rwanda. Umucamanza ati ibyo muzabibwira abandi bantu babasura barimo na za Croix Rouge, ariko mu rukiko tugume mu mbibe z'ikiburanwa. N'imvugo yarakaje bikomeye Koloneli Tom Byabagamba maze asubiranye ijambo ati birababaje kuba umuntu yajya mu rukiko yizeye ko ibyo yaburiye mu Rundi yabibonera urwo yagannye. Aturambwira ngo nye kwibwira Red Cross niyo gihugu cyanjye. Umucamanza yabaye ngugorora imvugo ye. Umushinjacyaha Kapiteni Nzakamwita yavuze ko ibyo basaba ari uburenganzira bwabo, ariko ko kurekurwa by'agateganyo bitabaho ku byaha byose. Yavuze ko bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome kabone niyo baba bafunzwe binyuranyije n'amategeko. Yavuze ko ibyo basaba birengagiza ko bari mu rukiko rw'ubujurire. Kuri urukiko rw'ubujurire rurasabwa gukuraho icyemezo cyafashwe kandi bidashoboka. Kapiteni Nzakamwita aravuga ko ibyo bavuga ko bafunzwe binyuranyije n'amategeko ari ugukabya, agasaba ko babitangira ibimenyetso. Naho Sergeant Francois Kabayiza nawe aravuga ko kuva yatabwa muri yombi yarwaye bitewe n'ibikorwa by'icarubozo yakorewe. Aravuga ko kubera ubwo burwayi muganga mutegeka kurya ibinini 750 ku kwezi no mu rukiko yaje gusaba umwanya ryaho. ubushinjacyaha nzakamwita ati by'abaregwa bavuga byose mu rukiko hari kindi bigamije wagira ngo bari mu kiganiro n'abanyamakuru bashaka ko bitangazwa hanze arabifata ngo kuburana urwandanze. Sergeant Kabayiza avuga ko imvugo y'umushinjacyaha igamije gushinyagura no gukina ku buzima bwabo, agasanga umushinjacyaha yagasabye ko urubanza rushyirwa mu muhezo niba atifuza ko abanyarwanda bamenye uko bamerewe muri gereza. Colonel Tom by'abagambo ahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame na muramuwe General Frank Rusagara bahurira ku cyaha cyo kwamamaza nkani mu hazi igamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Ibyaha byose barabihakana ari nayo mpamvu babijuririye. Ni urubanza imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yise urubanza rushingiye kuri politiki. Icyemezo cy'umucamanza kuri izi nzitizi kitezwe ku itariki 31 z'uku kwezi kwa gatanu. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Bagira ubusa, tugushimire iyo nkuru irambuye umaze kutugezaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rirasaba ibihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurushaho gukorera hamwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri icyo gihugu nyine. Uyu muryango urasaba ibihugu kwirengagiza ibibatanya bakarushaho gusengera umugozi umwe kugira ngo barebe ko bahangana n'icyorezo cya Ebola. Asumta Kaboye.
Mu nama yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yasabye u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Amajyepfo, Uburundi ndetse na Uganda kurushaho gukorera hamwe mu rwego rwo guhangana n'indwara ya Ebola kugira ngo itabinjirana. Rusanganwa Andre, umukozi wa OMS ushinzwe kurwanya ibyorezo, yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyo bihugu bihuriye kuri uyu mugambi umwe bikwiye gushyira hamwe.
Kubera ubucuruzi bwateye imbere, kubera abantu gushaka imibereho barambuka cyane imipaka bajya mu bihugu bajya mu bindi, biroroshye cyane kuzana indwara mu kindi gihugu ukayizana mu kindi gihugu. Ntabwo ibihugu birakura neza imbere ariko ku mipaka ugasanga ntabwo bihagije. Niyo mpamvu bagira ngo baganire bareho ukuntu barusha gushyiramo imbaraga. Twebwe mu rwego rw'ubuzima bihugu twatumiye byose byaje. Uburundi bwaje, Uganda yaje, Kongo yaje, n'u Rwanda rurahari, na South Sudan birahari. Ntabwo ari inama politiki, ni inama tekinike, ku buryo ngira ngo igihugu cyose gifitemo inyungu muri iyi nama. Nubwo haba ibindi bibazo bya politiki, ariko udukoko ntabwo twitaye kuri iyo politiki, turambuka rwose.
U Rwanda rwakiriye inama ruvuga ko hari ingamba rwamaze gufata ku bijyanye no guhangana n'icyorezo cya Ebola. Dr Nyamusore Jose ashinzwe indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Mu Rwanda turapima, so Ebola none ni mu ndwara ugomba kumenya ingashuwa ko nubwo yaje kwivuza ibindi ariko afite umuriro, reka mbazi n'ibindi bibazo. So niyo mpamvu tuvuga ko mipaka ntigeze ifungwa, ntabwo turagira kaya Ebola ko ntabwo tuzi ko tutazayigira. Ariko icyo dukora ikintu kwitegura, buri tumaze kugera ku bantu hafi 200 na dukeka, so twita alert, waza kukureba none ugasanga ntabwo ariyo. Ubundi usanze umupimye kwa muganga ugasanga afite ibimenyetso bya Ebola, umutwaraho twita Ebola Treatment Center, aho agomba kuvurirwa. Abaganga barahuguwe bihagije, abaforo barahuguwe bihagije, abashinzwe kuvanga imiti babyita Infection Prevention and Control, dufite abantu bashinzwe no gushingura, dufite abapolisi n'aba Red Cross bashinzwe gushakisha n'umuntu wahuye n'umuntu warwaye. So system yo irahari cyane, mu gihugu turamutse tugize kesi muzabimenye.
Iyi nama yabereye mu Rwanda yitabiriwe n'intumwa z'ibihugu za Uganda n'Uburundi zari zimaze igihe zitegaragara mu nama zategurirwaga i Kigali. Twifuje kuvugana n'Umurundi witabiriye inama, ariko tumaze kumwibwira n'umwuga dukora yahisemo kutubwira ko ntacyo yatangaza asubira mu nama. Minisiteri y'Ubuzima iherutse gutangaza ko yifuza ko mu Rwanda hakubakwa ikigo gikorerwamo ubushakashatsi kikanatanga ubufasha ku byerekeranye n'icyorezo cya Ebola. Minisitiri w'Ubuzima Dr Diane Gashumba yabisabye Inteko Ishinga Amategeko mu cyumweru cyashize ubwo yagaragarizaga Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe iby'ingengo y'imari amafaranga azakenerwa mu rwego rw'ubuzima kugira ngo bahangane n'iki kibazo. Minisitiri Diane Gashumba yasabye Inteko Ishinga Amategeko ko bashyigikira iyi gahunda bagatanga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo iki kigo kibashe kujyaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko bimwe mu bimenyetso igaragara ku muntu urwaye Ebola ari ukuva amaraso ahantu hose hari umwenge, guhinda umuriro, gucika intege, kubabara mu ngingo, kubabara umutwe no mu muhogo. Uyu muryango ari kuvuga ko ibi bimenyetso bishobora no kugaragara ku muntu ufite izindi ndwara, cyane cyane indwara ya malaria ndetse na tifoide. OMS igasaba abaganga gukorana ubushishozi cyane kugira ngo batazitiranya izi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
urakoze yasumta kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi itegeko rya president w'u Burundi rishyiraho abagize ugwego sense rujeje gucungera kugenda ibimenyesha makuru bikora mu gihugu ryasinywe kwa gatatu w'indwi iheze tariki 15 z'uku kwezi ryahinduwe inyuma y'iminsi 6 gusa. Twumvirize Pierre Claver niyo nkuru kuri iyi nkuru.
Utabanje kwitonda neza uhava wibaza ko aya mategeko yompi aramwe yamara aratandukanye cyane. Itegeko rya mbere gisunga yandi mategeko atanu iruhande y'ibwirizwa wa shingiro, ni mu gihe rishasha gisunga amategeko abiri gusa iruhande y'ibwirizwa wa shingiro. Kujya mbere ryateshejwe agaciro n'umukuru w'igihugu w'u Burundi, abagize urwego sense bari bashizeho habanje kubyishwa inama umushikiranganji wo kumenyesha amakuru, yamara kuri rishasha icyo nta kirimwo. Ikindi gikomeye kiri muri ayo mategeko nuko yose asangiye nomero naho ataterewe ko umukono umunsi umwe. Umunyamategeko umwe yabwije ujya Amerika ko mu bisanzwe bitabaho ko amategeko abiri asangire nomero imwe. Yagize ati ayo mategeko yose abari mfagusa. Yongeye ati naho yose yosokera umunsi umwe agasinywa n'umuntu umwe, harabaho iritangura n'irikurikira inomero zigatandukana. Amazina y'abagize urwego sense bari kwitegeko rishasha ni nabo bari kwitegeko rya mbere n'ingene bakurikirana ntacahindutse. Gusa kujya mbere imbere y'izina ry'umumwe wese hariko igikorwa yahawe n'umukuru w'igihugu. Akarorero utangura ni Nestor Bankumukunzi yari yagizwe umukuru w'ubwo rwego. Rura Kaganda nawe yari yagizwe icegera cy'umukuru wa sense. Jacques Bukuru yari yagizwe umunyamabanga nshingwabikorwa. Maitre Jean Muvayo nawe yari yahawe amabanga n'umukuru w'igihugu yo kuba umuhanuzi mu by'amategeko muri sense, mu gihe Yvette Rambona we yari yagizwe umunyabigega wa sense. Abandi basigaye uko ari cumi bagigwa abanywanyi basanzwe. Icyo bikoze ku itegeko rishasha rifuta iryo rya mbere hariko amazina y'abantu 15 gusa, ibikorwa bari bahawe byakuwe ko vyose. Ingengo ya gatatu y'itegeko ryafuswe yavuga ko umushikiranganji wo kumenyesha amakuru asabwe gushyira mu ngiro iryo tegeko rya perezida Petero Nkurunziza. Yamara itegeko rishasha rifuta irya mbere iyo ngingo ntagirimwo, yasubiriwe n'ingingo ya gatatu ivuga ko iryo tegeko rishasha ribwirizwa gucarija mu ngiro rigisinywa. Itegeko rya mbere ryari ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu icegera ciwe ca mbere n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru. Yamara kuri rishasha nta mukono w'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wagarutse ko, ahubwo wasubiriwe n'uwicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene amategeko yo muri kayise agena abagize sense ameze. Maze turaba iryo ku itariki 5 kwezi kwa gatanu umwaka w'2017 rifise inomero 100 agakwego karambitse ubusa 85 dusanga ryubatse ku mpande zose haba mu nyandiko n'imikono. Cyo kimene iryo rishasha uwo munyamategeko twavuganye muri make yagize ati itegeko rya mbere ryari riciye kubiri n'ibyirizwa shingiro hamwe n'itegeko rikuru rigenga ibikorwa bya sense. Twavuye dusoma iryo tegeko rikuru rigena ibikorwa bya sense dusanga ingingo ya 16 agace ka mbere kavuga ko abagize urwego sense bagenwa n'umukuru w'igihugu abigishije inama ivyegera vyiwe bibiri gusa. Na ingingo ya 31 y'iryo tegeko rikuru rigenga ibikorwa bya sense mu gace ka kabiri rivuga ko abantu 15 bagize urwo rwego bagira inama ya bose bagatora inzego nyobozi zirimo umukuru wabo n'abandi. Abamenyesha makuru ndetse n'abakurikirana hagufi vyerekeye kumenyesha makuru mu Burundi bari bavuganye n'ijwi rya Amerika bari bavuze ko umukuru w'igihugu agenye umukuru wa sense bigabanya ubwigenge bw'urwo rwego. Umunyamategeko twayaze yatubwiye ati n'ubundi uko byari byagenze ubwa mbere niko bizogenda, kuko umukuru w'igihugu yamaze kwerekana abo yifuza ko bafata ikibanzi kicanye kiriya. Mu bacasha binjiye muri urwo rwego sense harimo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye, ku bw'umuhinga akaba n'umwigisha muri za kaminuza ibyo kumenyesha amakuru Atanazi Karagenga, ati ntibyari bibi iyaba yokoze neza nk'umunyamwuga. Yamara amakenga ni menshi ko azuhava atamikwa ijambo n'igipolisi asanzwe avuga gira
nacho negura tamaze kubona yuko akoze neza cyakoze nabi.
Harimo kandi umumenyesha makuru Jacques Bukuru yatwaye igihe kinini uruganda rwo kumenyesha makuru mu radio y'igihugu Radio Nationale. Karayenga abana kwamwe uwo yosubira guhambwa ikibanza yari yahawe no mukuru w'igihugu c'umunyamabanga nshingwa bikorwa, akaba ari nawe yohava ba nk'umuvugizi wa sense mu gihe bikenewe byo babiteye amakenga.
Umuvugizi wa sense azaba ari umumenyesha makuru muri abo nyene bagenywe muri iki gihe umbere bazohava abantu bekeka ibintu bivuzwe by'amacakubiri cyangwa by'amafuti bisanzwe baze babivyegeke kubamenyesha amakuru ati nareko byavuze uwiwanyu nta kintu kigirwa mu Burundi ari muri sense arimo gushikirangaje ubwo ari bwo bwose kitemejwe n'umugambwe sendeje FDD abo bose binje muri sense batowe na sendeje FDD
Wego sense no wego gwa leta rucungira ingene ibimenyesha makuru amaradio n'amateleviziyo bikora gwagiyeho inyuma y'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri bimaze kuboneka ko umwuga wo kumenyesha makuru ari nkenegwa mu bihe by'intambara n'ibihe by'amahoro gucyo kukuye kugira ugwego rucungera Pierre Clavin inkuru Kigali ku bwijwi ry'America
urakoze Pierre Clavin inkuru kuri iyo nkuru Umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi kutagurisha amatongo ku banyamahanga asigura ko ivyo bisa no kugurisha igihugu kandi ko biri mu bituma abarundi baravye nabi boca bacika baja b'abanyamahanga ibindi twumvirize umumenyesha makuru wacu eroje wirikaneza
Umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD yabishikirije ku musozi wa Gabiro ruvyagira uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi hari kuri uyu wa mbere aho yari yaherekeje umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema uwo yari yagiye gushikiriza amakoperative y'abarimyi itongo ringana n'amahegitari 2500 ryaho arikoreramwo ishirahamwe Rugofam rihingura amavuta rikanarima n'igiterwa ca pacuri gihingurwamo amarashi Rugofam yakorera aho hantu kuva mu mwaka w'1991 ikaba yari hagurye sosiyete yitwa Ruzizi abakozi barenga 1300 nibo yakoresha ikanakurikirana abirimizi barenga 10,000 iryo tongo ryateye impari kuva mu mwaka w'2012 ahishyirahamwe ritunganya igiterwa cy'ipampa mu Burundi Kojeko ryitura umugwi w'igihugu wo gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB mu ntango z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze sentari zasanzwe yegamiye CNTB yavuze ko leta ikwiye kwegukira iryo tongo Kuva mu kwezi kw'icyenda 2018 hari umugwi wari washinzwe wahabarimo iryo tongo wari ubugizwe n'abaserukira ubushikanganji bw'uburimyi hamwe na Kojeko Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo nk'umushitsi w'iteka yashimangiye akamaro k'itongo ku Murundi maze yihanikiriza abantu kutagurisha amatongo ku banyamahanga amajwi yiwe tuyakesha ibiro byo kumenyesha amakuru mu mugambwe
n'igihugu kugira citwe uburundi kigizwe n'amatongo yose Amatongo yose y'u Burundi nico gihugu c'u Burundi. Murabona yuko hariho nurubibe akarimbi katandukanya amatongo y'u Burundi n'amatongo y'ibindi bihugu. Nuvuga amatongo yose Burundi ateranye niyo azana igihugu c'u Burundi. Hariho abarundi babona yuko ashora kugurisha itongo giwe ku munyamahanga karitwara. Reka ndabwire, yumvise umutima turashobora gusanga igihugu c'u Burundi twakigurishije. Kuko urumva twafashe amatongo y'u Burundi umumwe wese arigiragwe uwundi arigiragwe uwundi arigiragwe uwundi arigiragwe iwe agacabona ko azorikoresha ico ashaka akagurisha uko ashaka no kuwashaka nimwiyumve rero umurundi wese yogurisha ku munyamahanga ugurishije itongo curiva ugurishije gwawe nanjye hagurisha gwanje uwundi hagurisha gwe uwundi gwe uwundi gwe ku banyamahanga ntitutota ducika abaja b'abanyamahanga nico gituma igihugu cawe kugikingira harimo gukingira aya matongo yacu yose kuko aya matongo ateranye yose hagira igihugu nico citwa itunga rusangi rya bene igihugu b'abarundi urigurishije ku munyarwanda azovuga ati naje kanagatongo k'iwanje n'u Rwanda ngaha
uramutswe umugambo uri ku butegetsi yanahanura leta gushira mu minwe yayo amatongo y'abantu bose atacha koreshwa muri kino gihe
ni nk'abandi bantu bose ariko bagurisha amaparse agahabwa itongo na leta yari rya bene igihugu bose agaceza kurigurisha ku mwene igihugu nyine iryo nibara hanyu wabaga igihugu Mereje kubganje amatongo yose leta yari yatanze intizo abantu batayakoresheje ziganyovu tubona za mugaba za ya amatongo ya leta abantu bayagira yabo mugacayigumira uko nyene ngo niwanje niwanje turasaba leta ko ibyo bintu bisubiramo itongo ry'u Burundi ritariko rirahingurwa abene gihugu dutegereza kurihingura kugira ngo turwanye inzara turwanye ubukene dushobore kwimbura tugire umusese kandi ushobora no hanze n'uburimbize muhiwa ndashakwiragurira b'umugambi na he cooperative irihimure hanyuma hazokubwira kisi mutima nawe wo kurihingura tuheta vuga ati eh none jewe ngiyo
ikibazo cy'amatongo mu Burundi gifatanye na kahise k'ico gihugu kuva habaye kiza cyo mu mwaka w'igihumbi 1972 abarundi batari bake bahunze igihugu nka bose barabahutu amwe mu matongo y'abahunze cyangwa imiryango yahonye yagiye mu minwe ya leta cyo kimwe n'amwe mu matongo yabo harimo amazu Masezerano ya Arusha y'umwaka w'ibihumbi bibiri abarundi bumvikanye ko hajaho umugwi w'igihugu uhimiriza abahuye n'ibyago gutahuka bagasubizwa mu twabo witwa Senegal niho havuye uvamo Sentebe umwaka w'2026 amwe mu mashyamwe yigenga n'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi nka Yprona yanse mbere gutora itegeko rishasha rigenga Sentebe mu ntango z'umwaka w'2014 mu kwezi kwa mbere hari ibyo banenga bakavuga ko ari umugwi usubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi. Eroje urika neza Nairobi Juja Amerika.
Mwakoze rero ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye bigarukiye ngaha. Mugira ibihe byiza mubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu Radio Juja Amerika.